Albin Duwa yagiye kumfasha mu buhinga bw'ivyuma tubahe mwiriwe mwebwe mwese mubandanya gutega amatwi radiyo kaze makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Komine yose igiye gutanga imiliyoni 71 z'amafaranga y'amarundi mu ntumbero yo gutanguza ibikorwa by'ibanki y'ugwaruka. Joseph Butori cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu akavuga ko iyo banki izofasha ahanini ugwaruka ruri mu mashyirahamwe. Abarundi bagrenga amajana 5 nibo batahutse kuri uno wa kane bava mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Bose bakaba bava mu ntara 10 ziri mu zigize u Burundi. Naye mashure yigisha imyuga mu makomine 3 y'intara ya Karusi aramaze kugara. Imvo ngo nuko atabanyeshure n'abigisha bafise ibyongera ku bukene bw'ibikoresho. Nabigisha bagera ku 2,200 nibo bagiye guhabwa akazi. Bikaba byavuzwe n'umushikiranganji w'indero yemeza ko imbere yo gutangura ibikorwa bazohabwa inyigisho zo kubategura sangwa ikazi.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Nasubiye kubaramutsa nkuko nari mpeje kubivuga. Abarundi bagera ku 590 nibo batahutse kuri uno wa kane bavuye mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Amakuru atangwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano. Abo bahungutse baciye ku mupaka wa Gisuru mu ntara ya Ruyigi, bakaba bari mu miryango igera ku 296, harimo abakenyezi barenga 250 n'abagabo barenga 330. Pierre Nkurikiye akamenyesha ko abagera ku 251 baturuka mu ntara ya Ruyigi, 163 bakava mu ntara ya Makamba, Cankuzo na Rutana nabo bakagera kuri 40 ku ntara imwe imwe, nayo mu ntara abandi bagaturuka mu ntara za Kirundo, Muyinga, Gitega, Bururi, Karusi hamwe na Muramvya. Tukibandanya nano makuru, amafaranga angana n'imiliyoni 71 niyo agiye gutangwa na komini imwe imwe muzigize igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo gushiraho umutahi w'ibanki y'ugwaruka. Ibyo bikaba biri mu masezerano yatewe igikumu n'abarongoye makomine yose bari kumwe n'umushikiranganji w'ikigega cya leta n'ugwaruka kuri uno wa kane mu ntara ya Gitega mu bikorwa byo gutanguza inama y'abanyamitahe b'iyo banki. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butora akavuga ko mu byo iyo banki ijejwe harimo gushigikira imigambi yo kwiteza imbere y'ugwaruka ruri mu mashyirahamwe. Arthur Kavabushi.
Muri ivyo birori vyo gutanguza inama y'abanyamitahe bibanki y'ugwaruka, abastaneri bose bashize igikumu ku masezerano bari kumwe n'umushikiranganji w'ikigega cya leta n'ugwaruka. Aho ikomine yose yiyemeje gutanga imiliyoni 71 y'amafaranga y'amarundi ava ku buryo ikigega Fonike ibaha azofasha gutanguza ibikorwa vy'iyo banki. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yamenyesheje ko iyo banki izoshigikira imigambi y'ugwaruka ruri mu mashyirahamwe amakoperative agengwa n'amategeko y'igihugu. Joseph Butore akaba yavuze ko iyo banki izofasha kugabanya ubushomeri ngo kandi izofasha guhuza ugwaruka mu butandukane bwabo aho bava amadini na politike. Rero ngo izobaha amahigwe amwe na rijya amakomine yose afise umutahe. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu agahamagarira urwaruka kudatakaza ku karyo mu kuja hamwe mu mashyirahamwe n'amakoperative kugira baronke ubwo buryo bwo kwiteza imbere. Umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitien Ndiho kubwayo ati ni gisata cyo gushigikira imigambi yo kwiteza imbere igenewe umugwi w'abantu wasa n'uwibagiwe ari wugizwe n'urwaruka. Mu Burundi hakaba hari amabanki y'ubudandaji 10, ibisata bibiri byo gutanga uburyo amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana 37 agikora, urunani rw'amaposta, amashyirahamwe 3 yo kuziganiriza kazoza abakozi, gushirako amashyirahamwe yo gutumatumanako biciye mu buryo bwo guhana amahera ku matelefone. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro.
Arthur Kavabushi, urakeneye tuve Gitega tugaruke ngaha i Bujumbura. Umushikiranganji w'agateka kazi na muntu amagarira abakorera mu bisata bitandukanye bijeje kwita abakozi gushikiriza ingingo zo kwisungwa mu ntumbero yo gukinga amasanganya y'akazi n'indwara zitegwa n'akazi hamwe no kugwanya ubusuma buvugwa muri ivyo bisata. Umushikiranganji Martin n'ivy'abandi yabishikirije kuri uno wa kane mu nama yahuje abakozi bo mu mashyirahamwe ya NSS, ONPR hamwe na mitiwele akavuga ko izo mpanuka zijanye n'akazi ngo zigizwe hanini n'amasanganya bera ku kazi, indwara zituruka ku mirimo hamwe n'indwara zifitaniye isano n'akazi. Charles Makoto
ni jambo giwe cyo kugurura iyo nama. Umushikiranganji wo gushigikirana avuga ko kenshi amasanganya y'akazi bigoye kuyabona canke kuyategekanya, kandi ngo biranagora kuyahagarika. Ariko kandi ngo izo mpanuka zashobora gukingwa hamwe hoba imigambi irashe ijanye no gukingira abakozi ku kazi. Kubwa Martin n'iby'abandi, izo mpanuka z'akazi hamwe n'indwara zitegwa n'umurimo umuntu arangura ngo zasinzikaza amagara y'abantu hamwe n'ubutunzi bw'amashyirahamwe agejwe gutegekanya kazoza kabakozi. Ikindi gihanze ayo mashyirahamwe ngo n'ubusuma bukorwa na bamwe mu bakora muri yo hakoreshejwe impapuro zitarizo hamwe n'ugwenge. Kubw'umushikiranganji n'iby'abandi, ngo ayo mashyirahamwe ategerezwa gufata iya mbere mu gutuza iyo ngeso. Ahanini ngo ubwo busuma bukoresha ugwenge ngo bwibonekeza mu bijyanye no kwivuza, agatanga karorero ku miti y'umurengera yandikirwa abagwayi mu ntumbero gusubira kugurishwa. Avuga kandi ko hari n'abashikiriza ko bagize amasanganya atari ibyo, canke ko bafise indwara zifatiye ku kazi atarizo, gutyo ngo hagakoreshwa uruyeri n'impapuro z'amagendo. Nayo kujyanye n'impanuka zishikira abakozi ku kazi, ahanini ngo zituruka ku masanganya yo mu ibarabara. Roger Bankibigwira atwara igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu barabara ashikiriza ko mu mwaka w'2018 habaye amasanganya 387 yahitanye abantu 364, abandi 2008 barakomereka. Kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2009 gushika muri Nyakanga hakaba hamaze kuba amasanganya 288, akaba amaze guhitana abantu 209, 1648 nabo barakomereka. Akavuga kandi ko ibyo biharuro bishobora kuba birenga, kuko hari amasanganya bera ahatari gipolisi canke aho usanga bagize amasanganya biyumvikanira, ibyo bita arrangement amiable mu rurimi rw'Igifaransa.
Charles Makoto urakeneye mu bivugwa muri politike. Bamwe mu banyamigambwe barasaba ko itegeko rishasha rigenga makomine yisunga ibwirizwa shingiro be n'itegeko rigenga amatora ryojaho, mu gihe Uburundi buri ko bwitegurira amatora yo mwaka wa 2020. Mu nama yatunganijwe n'ishyirahamwe Afrabu ku bijanye n'impinduka ziri muri ayo mategeko abiri zikanaha kandi kibanza abakenyezi kuri uno wa kane, umuyobozi mukuru w'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu akaba yavuze ko iryo tegeko rigenga amakomine rimaze kwigwa n'inama shikiranganji. Ano makuru arabandanya mu bijanye n'amakuru avugwa mu ndero. Abigisha bagera ku 2200 nibo bagiye kuronswa akazi mu mashuri mato mato n'ayisumbuye, byashikirijwe kuri uno wa kane mu kiganiro abashikiranganji babiri w'indero bube n'uw'abakozi n'akazi bahaye bamenyesha makuru. Janvier Ndirahisha akavuga ko abo bigisha imbere yo gutangura imirimo bazobanza guhabwa inyigisho nayo ku bwa Felix Mpozeniniga, umushikiranganji w'abakozi n'akazi. Akavuga ko abo mu byo bazokwisunga ari uko bazobanza kuraba hanini ko uwo uronsa akazi yize ibyo kwigisha. Ni inkuru twateguriwe na Jean-Marie Vianenge Ndakumana.
Muri ico kiganiro caremeshejwe n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi ari kumwe n'umushikiranganji w'indero, Jean-Vier Ndirahisha aramutse w'abushikiranganji bw'indero yamenyesheje ko abigisha barenga 200 aribo bagiye kuzoroswa akazi. Muri bo hakabamo bazosubirira abahevye akazi ku mvo zitandukanye.
Bashasha bangana 200, ariko hariho abandi biyongereye kubera ko mama mubona hariho abitaba Imana abaheba akazi ko kwigisha ku mvo zitandukanye, abaja kwiga abore nabo ne turabasubiriza nabo bangana abantu 200, sigura ariyo ko tuzokunjiza abashasha 2200.
Umushikiranganji Jean-Vier Ndirahisha yamenyesheje ko abazotorwa bazobanza gukarihirizwa ubwenge kubijanye n'ubuhinga bwo kwigisha ngo guko beshi bavyibagiye.
Kubera imyaka bamara bice ngaho ariho nabavyibagira, twimbire tuti turabije dushaka ko indero yo hinduka ikaba indero ya kanovera. Ati reka tuze tubibutse umwarimu agengwa ni yigisha gute ishure barifata gute, kuko murumva yuko benshi bavyibagiye. Hari nabo bwira ati rero tugushize mu wa mbere ngoya.
Felix Mozeriniga umushikiranganje w'abakozi n'akazi amenyesha ko abasavye akazi arabize ibijanye no kwigisha.
Twari twasavye byangombwa, impapuro z'umutsindo, impapuro ziranga uwo muntu yipfuza akazi, babihejeje kuvyakira ku gwego kwa makomine baciye babirungika mu bushikiranganje.
Umushikiranganje Felix Mozeriniga amenyesha ko abantu barenga 2,600 aribo bashikanye amadosiye yabo mu bushikiranganje, aho muri bo basanze abarenga 2,000 badakwije ibisabwa n'amategeko.
Urakenuye Jean Marie Vianney Ngendakumana na yabayobozi b'amashuri badatanga umwimbo mwiza ngo bazogenda barasubirizwa mu ntara ya Bubanza n'abigisha nabo bakurikiranwe ingene bigisha n'ivyo bigisha ivyo bikaba biri mu byavuzwe n'umukuru w'inama nshingamateka mu ntara ya Bubanza intara nasanzwe anavukamo hari kuri no wa kane inyuma y'inama yagirishije abayobozi bose b'amashuri nabegwa n'ikibazo cindero na ishure ry'imyuga rya komine Gitaramuka intara ya Karusi rirahanzwe n'ibibazo by'ubukene n'ibikoresho hamwe no kubura abanyeshure bikavugwa n'umuyobozi w'iryo shure yemeza ko no mu yandi mashure yo muri iyo ntara hariho ayamaze kugara imiryango. Ujejwe imigambi mu buyobozi bw'indero n'inyigisho muri iyo ntara aremeza ko amashure y'imyuga tari karakora neza muri iyo ntara yabo, akavuga ariko ko bariko barigira hamwe ibibazo bihanze mu mashure bafatikanije n'abarongoye mu bushikiranganje. Blaise Pascal Kararumi
kuko umuyobozi w'ishuri ry'imyuga ryo muri komine Gitaramuka intara ya Karusi abishikiriza iryo shure ryarabuze muri uyu mwaka w'ishure abanyeshure mu bisata bine bigize iryo shure, avuga ko bafise abanyeshuri 10, akavuga ko mu birasi hamwe hamwe usanga y'umunyeshuri umwe umwe gusa, agasigura ko habuze abaja kwiga kuri iryo shure ngo kubera ko abahora biga mu myaka y'icenda muri iyo komine nka bose baramenye baja mu mashuri akurikira. Ati hoheza rero hagafatwa ingingo kuri ayo mashuri kugira ngo vya ibibazo by'ubukene bw'abigisha ubibazo bijanye no kubura ababiga muri ayo mashuri canke kubura ibikoresho bishobore gutora umuti. Aho rero iryo shuri rya komine Gitaramuka ubu rifise abo banyeshuri rikaharugwa mu mashuri y'imyuga yo bari karakora muri iyo ntara. Ubwo bukene bw'abanyeshuri abigisha n'ibikoresho mfasha nyigisho biravugwa mu mashuri nka yose yo muri iyo ntara amwe amwe akabayugaye. Aho twovuga nk'abiri yo muri komine ya Buhiga, ayo muri komine ya Nyabikere, iryo muri komine Mutumba yose akaba yugaye. Umuyobozi ajejwe imigambi ubutunzi n'intwaro mu buyobozi bw'indero n'inyigisho mu ntara ya Karusi aremeza ko amashure y'imyuga ariko akora mu ntara ya Karusi ari make cyane ko kandi mu makomine yose hari ayo mashuri y'imyuga. Aho ni mu gihe ayo mashuri yubatswe ku bwinshi ariko ntiyaronka ibikoresho, akamenyesha ko ikibazo cy'amashuri y'imyuga bamaze kugishikiriza mu babarongoye mu bushikiranganje ngo kugira ngo hashobore kuboneka inyishu irama kuri ayo mashuri y'imyuga. Ikarusi kame Blaise Pascal ku radio Isanganiro.
Kararumiye nkumenyeshe ko amwe mu mashuri yigisha imyuga ngaha mu gisagara cha Bujumbura yongwa gerageza kwitunganya nubwo ibikoresho bidakwiye ivyo bigashikirizwa na Bernard Batungwa nayo umuyobozi w'ubuhinga mu kigo cigisha imyuga muri zone ya Kanyosha ngaha mu gisagara cha Bujumbura. Akavuga kandi ko ibikoresho bafise bidashobora gukwira ibitigiri by'abanyeshuri bakira, akemeza kandi ko mu bisata bimwe bimwe abanyeshuri bakiri ku rugero ubwo hasi. Ano makuru tuyabandanirize mu ivugwa mu mutekano, abantu babiri bagizwe n'umukozi w'ikinyamakuru gikorera ku buhinga ngurukana bumenyi YouTube bita Waka Like TV azwi ku izina rya Iradukunda Paceri bita Landry Promoter, n'undi muririmvyi azwi ku izina rya Baraka Oleg azwi ku izina rya Delegue General berekanywe n'igipolisi kuri uno wa kane. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ko bagirizwa guhungabanya imico n'akaranga by'u Burundi babicishije mu masanamu bashira ku mbuga ngurukana bumenyi. Pierre Nkurikiye akanahamagarira n'abandi boba bakora nk'ivyo kubihagarika. Iyo nkuru niyo n'abadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi za radio Isanganiro nka Facebook. Muri studio turi kumwe na Isine bariko mbega banditse.
Duhere kuri Jean Paul Verahino abwira ati igipolisi cakoze akazi keza kuko imico n'akaranga vyamye biranga Abarundi biriko biratituka. Ku bwa Don Formidable ngo mumenyesha makuru akwiye guhabwa inyigisho muri uwo mwuga kuko biboneka ko ataramenye amategeko yawo. Hamwe muririmvye nawe namenye ko akaranga ndundi atahure ko turi mu Burundi tutari buraya. tubandanye na Theogene Nduwimana ati birababaje kubona abantu bihu bubasha bwo kwinjira mu buzima bw'umuntu bakabushira ku mbuga ngurukana bumenyi kandi bazi ko bihanwa n'amategeko y'igihugu cacu nabandi babikora ni babihebe Dismas Bigirimana ngo ni vyiza ariko nibahane nabandi harahusanga inyambaro bambara canke abimigwi bakoresha mu gutamba iteyisoni kandi nimbonesha kure y'igihugu yumva ko kamo kumuvugizi w'igipolisi c'u Burundi atera igenzure neza amashusho y'indirimbo yerekana dusozere na Alexis Bigirimana yanditse ati nibabahanure bisubire ko kweri kugira nabandi babifisemwo umugambi mubi babihebe
Tuyagu mukenyezi.
Mukuyagu mukenyezi wamwe mu bavyeyi ntibaganiriza abana babo babigeme kubijanye n'ihindagurika ry'umubiri wabo na cyane cyane mu bihe by'ubutinyanka ibyo bikaba byemezwa na bamwe mu bakobwa bo muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro baganiriye na mugenzi wacu Vestine Butoyi.
Umwe mu bigeme muri komine Rusaka intara ya Mwaro ashikiriza ko atarigera ganira na rimwe n'abavyeyi biwe kubijanye n'ibyo butinyanka.
Jewe kuvyagenda n'ifise senge nkurunganwa kiri muto niwe yahoze abimbwira ariko ico gihe nange sinari bwakigeremwo ariko heze imisi mikenya narahapfuwe ndagishikamo ariko ntivyanyoroheye gutahura kime gusa natanguye kubumva ibintu hanyuma ndahita ndiyumvira ico senge yambwiye cyandibaza ko ari byo.
Uwundi nawe yemeza ko ibihe by'ubutinyanka yabimenye abikuye ku bagenzi biwe.
Jewe nabisiguruwe n'umugenzi wanje nyene arabimbwira ukuntu biri hama ndavyumva.
Nyamara bubigeme babona ko uruhara ntangere rugaruka ku muvyeyi kugira ngo ashobore kubwira umwana wiwe ibihe bikuru bikuru by'ubuzima kugira ngo azabone ingene avyifatamwo. Uko kuntu rero abavyeyi batubahuka kuganira n'abana babo babigeme kubijanye n'ihindagurika ry'umubiri wabo na cyane cyane ibihe by'ubutinyanka ngo biratuma abo bigeme naho boja mu ibyo bihe batubahuka gusaba ibikoresha abavyeyi babo ibi nabatera izindi ngaruka nko gusiba ishure.
Ewe wasifite ku ishure barashobora gutanga interrogation kandi interrogation bashobye kuyitanga muri ico gihe nta papier medical ufise nguje kwijustifya aho urumva ubuhombye kinyo kinini
kumubye yataganiriza umwana wiwe ibijanye n'ubutinyanka ngo biva ku mico n'imigenzo y'u Burundi bituma haba ibintu womengana bitera soni nkuko bivugwa n'umuhanuzi wa Mustantera jeje by'imibano muri komine Rusaka Elvis Ntakarutimana. Ivyemezwa no muhinga nonose bijanye n'inyifato bya Claver njeje imana aha nabona ko ivyo bishobora kugirira nabo umwana atabimenye kare
kambi ko umwana ashaka kubona yahindutse atabimenye atiteguye ugasanga biratumye yononekara mu byumviro mbere n'imigenzo y'ibikugahungabana bagahura n'ingorane mbere zijanye n'ibintu urabajamwo bagakora kwera batazi ngaruka zavyo.
Mugihe abo bigeme basaba ko abavyeyi batotinya kubwira abana babo ibijanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo Cheikh Claver Njejimana hanura abavyeyi kugira abana babo nk'abagenzi mu ntumbero yo kworosha ikiganiro hagati mu byeyi n'umwana.
Vestine Butoyi urakenuye no makuru tuyarangirize mu bivugwa mu nkino ariko mu bakenyezi nyene abigeme n'abakenyezi bahagara bahamagarirwa kwijukira inkino zo kwinonora imitsi hawo kamo na kumukuru mugwi w'igihugu jeje inkino senokuru no wa kane mwihuriro ry'abakenyezi ku bakenyezi bari mu makomite y'amashirahamwe y'inkino mu Burundi Didier Sekera agasaba kandi uwo mugwi w'abarundi kuzitabira ku bwinshi amatora y'abarongoye amashirahamwe y'inkino ategwekanije kuba umwaka wa 2021.
Intumbero y'uwo munsi twataziriye Forum National du Sport Féminin yari uko tumenyesha izuba ryaka imigambi Comité National Olympique ifise iri kumwe n'abakenyezi bari muri Comité National Olympique imigambi bafise muri Sport Féminin. Aho rero imigambi niyihe ni imigambi yuko umwigeme n'umufasoni bakora sport abagakina sport wundi mugambi nuko adashobora kugira sport agende kwitoza mu nzego zifata ingingo muri sport. Nibyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe amafederasiyo yose azotunganya amatora. Ayo matora rero dusanzwe abakenyezi dufise ibice 30% by'abakenyezi bari mu mafederasiyo bafata ingingo. Aho rero tushaka kuvuga tuti nibyo hariho amatora tugerageze n'imiburiburi ntituje munsi y'ibyo bice 30 dufise mugabo tubigwitse muri siporo murazi yuko ari siporo myinshi niy'abagabo muravye n'ibice 70%. Iyo rero umukenyezi ni byiza yuko aja mu nzego za siporo gafatira ingingo kugira yibuke kenshi
inkino z'abigeme kuko twarabonye yuko kenshi abagabo ntibashimikira cyane kuri sporo y'abigeme
iryo huriro ry'abakenyezi mu nkino rikaba ryari ryatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza akaba nino ngaho turangirije amakuru twari twabateguriye muri kano kanya tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye ndamushimire kandi na Albert Handwa yari mu binga bw'ivyuma amakuru mwashikijwe na Placide niyo mungere tubifurije rogitse